kwa pamoja tukikutakia siku njema.
Tashimi rekoma ndanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi mwazindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diane nini nahazwe. Tubihera ku makuru agezeho irya nino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahera muyavuga hamure tuzumwe za Amerika. Abategetsi muri leta ya Tennessee ni umanuko bwa leta z'ubumwe za Amerika bavuze ko abantu bashika kuri 20 bafuye abandi hafi 40 baraburirwa irengero n'inyuma y'imyuzure y'imvura yari ivanze n'igihuhuzi cinshi yasanganguye ibitari bike muri iyo leta. Abafuye bava ku rugero rw'abana bakiri bato gushika ku bageze mu zabukuru. Gushikeje ku munsi w'Imana imigende y'amazi imaze guhera hagaragaye ibisigarira by'imodokari zaguruwe n'imiyaga amazu yaba ay'abantu canke n'ubudandaji akaba gisigaye ari imishinge gusa. Ahandi hakivugwa amakuba ku banyagihugu ni muri Haiti. Abategetsi muri ico gihugu batangaje ku munsi w'Imana ko igitigiri cy'abahitanywe na nyamugigima ihitiye mu gisagara ca Les Cayes biyongereye gushika ku 2,207. Ikigo cyo muri Haiti kijejwe gukingira abasivili biza cavuze ko amazu arenga 50,000 yabomotse mu gihe abantu 344 gushika ubu bataratorwa. Abantu barenga 12,000 barakomeretse muri iyo nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu mu ndwi zibiri ziheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bivuga ko abantu barenga umuriyoni umwe bagize ingaruka z'ico kiza casinzikaje ico gihugu co mu izinga rya Karayibe. Leta ya Amerika yatangaje ku munsi w'Imana ko yakuye abantu 7,400 i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistani ku munsi w'ejo w'Imana. Ni mu gihe abategetsi ba Amerika bahanzwe n'icyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yise ibihe bitariko biraborohera ku kibuga cy'indege i Kabul ni nyuma y'abatalibani bigaruriye ubutegetsi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika Lloyd Austin yaratanze uburenganzira bwo gukoresha indege 18 zo kujya gufasha abanyamerika hamwe n'abanyafganistani binyegeje mu bibanza bitandukanye inyuma yo guhunga umugwa mukuru Kabul. Bugize gatatu mu myaka 30 Amerika yikora kuri izo ndege za gisivile kugira zifashe igisirikare. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Jake Sullivan yabwiye televiziyo CNN yaha muri Amerika ko Amerika yagiranye amasezerano n'ibihugu 26 ku isi bizokwakira abanyafganistani, abanyamerika hamwe n'abenegihugu b'ibindi bihugu. Yavuze ko abandi bazoshigwa mu makambi y'igisirikare kirwanira mu kirere ari mu bihugu bibanye na Afghanistani. Tukivuga kuri Afghanistani nyene, abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 bazoganira kuri urwo ruhagarara ruri muri Afghanistani mu nama yatumwe ko kuzoba ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo vyatangajwe ejo ku Imana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, muri Nigeria, abagabo bitwaje inkoho bararekuye abandi banyeshuri 15 kubarenga 100 banyurujwe mu kwezi kw'indwi babakuye mu ishure ryisumbuye cyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni nyuma yo kwakira amafaranga bari barasavye kugira babarekure nkuko byavuzwe n'ubuserukira ababyeyi babo bana ejo ku munsi w'Imana. Abitwaje inkoho batari bake barateye ishuri ryisumbuye ryitwa Bethel Baptist High School ku itariki ya 5 y'ukwezi kw'indwi mu micungararo y'i Kaduna n'umugwa mukuru wa leta ya Kaduna nyene batwara abanyeshuri 121 babasanze mu buryamo bwabo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Nongere ndabakengurukire komandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu gice cha kabiri cha makuru twafitiye muri kano gatondo. Amashami mpuzamakungu yigenga renga 40 harimo na yakorera mu gihugu cy'u Burundi avuga ko arajwe ishinga na gatika kazi na muntu yemeza ko kabandanya guhungabana mu gihugu cy'u Burundi.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Uyuni Karina aserukira ishyirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi DHB Mumfunyafunyo rimwe muri ayo mashyirahamwe avuga ko mu Burundi vyagateka kazi na muntu atakovyifashe. Aha muri make Karina Girati mu bituma kugateka kazi na muntu gahunyangwa harimwo ukudahana.
Nuhize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze.
Uyu nawe ni Sixte Vinini Muraba atwara mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH mu mpfunyapfunyo asanga impungenge z'ayo mashirahamwe zidafashe. Izo nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijuru rya Amerika nenda bicye ku masonga nkitangura amashyamwe mpuzamakungu yigenga renga 40 harimo nakorera mu gihugu cy'u Burundi asaba ONU kugumiza ijisho kuri ico gihugu kuko kubgaya gateka kazi na muntu kabandanya guhungabanya cyane. Ayo mashyirahamwe afatira kubgicanye inyuruzwa ry'abantu nihohoterwa yemeza ko bigikorerwa cyane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira gateka kazi na muntu mu Burundi. Umurwi w'igihugu wigenga ujejo gateka kazi na muntu muri ico gihugu CNDH hashowe wemeza ko ibintu byasubiye mu buryo ukavuga ko ibivyo bintu bisigaye bigenda cyane neza ku ntwaro nshasha ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ameza atatu aheze ni amashirame yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashirame 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170 abarenga 100 baranyuruzwa na yabarenga 150 barafungibwa ubusa. Ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazi na muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Tersekian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo rwandiko.
Nous assistons à une augmentation.
Ati muri amezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegire by'abafungirwa ubusa bicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo by'abayumurengera. Abenshi n'abahandira gateka kazi na muntu abatavuga rumwe na leta cyangwa bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu byonyutse mu giharagahengwe kandi kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze. Turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agateka kazi na muntu ya ONU ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo mpezi y'amarere.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de l'Homme, Amnesty International, Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trio International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tournons la Page, n'ayandi. Ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu. Yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rwagateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH sikubibona. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Sixte Vinyene Muraba atwara uwo mugwi.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko n'uhize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze ikiro ni kintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makaci eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kucata kineye
ayo mashiramwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu nawe hataragira ko atanga raporo imbere ya oni ubutwari uwo mugwi umunya Senegal Dudu Diene nawe nyene arahuza nayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka akazina muntu kubahirizwe Dudu Diene yabwijwe ijya Amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha. Ati cyambere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka akazina muntu ica kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo gwaruka gwimbonera kure nabandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira gateka kazina muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza namakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata cawo nica gateka kazina muntu gufungura abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta nabandi. Ati twebwe twasavye ko twakorana no Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta nabandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingengo zerekana impinduka ataraho ntacyo byo babimaze uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongegwa ikiringo washezweho mu mwaka w'2016 umaze kongegwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa cyo gutohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi bijanye niho nyangwa y'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'2015 umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpana vyampoza makungu CPI mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dudu Diene wotwara avyamirira kure Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye mu gihugu cy'u Rwanda aho umwaka uri kunkumuye leta y'ico gihugu ishizeho ikigega cyo gushigikira abikorera utwabo bahuye n'ingaruka za virusi ya corona gusa abo bibo ikigega cashiriweho bavuga ko umwimbu cari gishitezwe ko utazoshika. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ikigega leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda inshingano yacyo yibanze yariyo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje kwisonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo. Mu kwezi kumwe gusa COVID-19 kimara kugera mu Rwanda, abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari 34.9 mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe. Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora, yabwira Ijwi rya Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri 90%. Gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ku bari bafite amadeni muri banki.
Amafaranga yaraje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafite za banki. Fasha abo bantu nabo bayabonye urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga. Nubwo na nyuma umwaka umwe nyuma yaho hatangiye inkunga, urasanga nubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane, usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda.
Ni ukuvuga mu yandi magambo, nubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka.
Yego, iki ni ikibazo rwose kiremereye cyane.
Nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe, ikibazo kizagumaho.
Ikibazo kiri ku mabanki kiri aho, nanjye nta gisubizo mpangifitiye. Ikigaragara cyo ni uko banki zo wagira ngo ntabwo COVID bazikwiriho, kuko bo bakomeje kubara n'ubwo abantu batakoraga banki irakomeza ikabara. aho niho 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 ruzingiye nyine niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo.
Hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo?
Ibyo ni mumwe mu buryo turimo dukora no kugira ngo dukore iyo nyigo turebe tugaragaze uko bihagaze.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda Bwana Ntore Tony yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari.
Banki nayo yagizweho ingaruka za Covid, urumva n'amabanki agendera kuri business y'abakiriya. Umukiriya atameze neza arwaye na banki urumva ntibiyorohera kugaruza ayo mafaranga. So kuvuga iti icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye, ubwo si byo kuko n'ingaruka zaragizwe kuri ku mabanki. Ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu, nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi. Akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda. Icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira bakabona gusubiza ayo madeni.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana,
hari n'izindi ngamba amabanki yafashe ariyo gutanga ifashanyo. Hari amabanki yagiye atanga ifashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri icyo kigega itaborohera bakabaha icyo bita ifashanyo. Byo hari amabanki yagiye abikomenda. Ikindi bakoze hari ni no kugira ubujyanama. Amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza anababwira uko babyifatamo muri biriya bihe bya Covid bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye. So nibyo by'ubujyanama tubyita ko ari ifashanyo amabanki yagiye atanga kuri ba rwiyemezamirimo.
Uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera. Bwana Strato Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye, kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange.
Iyo rero abo bantu batabasha batameze neza kazi ntibagatanga, ntago bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze. Ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ebyiri ku bukungu rusange no bw'igihugu ariyo yangiriye cya cyiciro cya gatatu. Nakubwiraga ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka, abandi bafite inganda bagabanya abakozi, wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse, kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza, kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza, akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo yatokomande yatanze zitinze bituma atishyura imisoro.
Muri uku kwezi kwa munani, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari. Ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 86 z'amayero, ni ukuvuga akaba miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Biteganijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hari zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziriko zirahatahuka, hari izindi zimaze imyaka 40 irenga mu buhungiro zivuga ko zitarota zitahuka. Inkuru irambuye yumenyesha amakuru Ijwi rya Amerika muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Ndinde Esro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro. Twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya Rusenda, ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunje ku 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu bita Kenya muri Zaire, hanyuma muri 1996 bacatera intambara ino muri Zaire, duja duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi, ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukire Mutabira. Twimukiye Mutabira muri 2012 batabafuta amakambi yose muri Tanzania, duca tuba obligé kusubira Burundi. Aho habereye ibintu by'imigumu ko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Kongo.
Aha muri ikambi hari undi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawazahitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, nsitsi Burundi ndabura homba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka. nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta ninzu nta nikintu nakimwe mfiseyo nokubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta nikintu nakimwe twe turabantu hasere kuva imbere y'igihe gushikana yama nitoze ngere twobivuga kuko ntacyo tubona naho bavuga ngo tugende ntakosikira mu bisanzwe
Nizigimana Francine nawashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka ibiri yabaye mu Burundi
mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro mu Burundi nahamaze imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro
mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega
nani cyumviro cyahariye
kubera
kubera ta ofise no shikira nabana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune nibishoboka bace bakubwira ati genda ugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu nta n'umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 2 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izimpunzi z'abarundi zahunza hani ni mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa guko nyene bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwana igihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri icyo gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovensi barondera ibyo nk'ubucuruzi
Sam Ngambi ya Rusenda honyine hari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zitakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko muri sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 4,000 Vedaste Ngabuku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye
ubu naho dutandukira ama yavugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho igihiganwa ry'umupira w'amaguru ryasozerewe jo kwa Mungu ni higanwa ryari ryatanguye yerekana ko imirwi isa n'ingana inguvu muri basketball naho hariko haraba ihujumbura inkino zo gusozera higanwa mu ntumbero yo guhereza udushimwe abadutsindiye icibonekeza muri izo nkino nuko imirwi ikomeje mu kurondera abakinyi hanze y'u Burundi inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungi Imana.
Muri izo nkino kuno w'Imana habaye 5 ugwahimbaye abakunzi ba basketball no gwahuje urunani na Muzinga ugo rukino gwinjiye mu noti 100 ibidakunze gushika muri basketball mu Burundi inyuma rero y'insinzi y'urunani ku noti 100 kuri 75 ya Muzinga Armel Mugisha amenyerezo mu gwigisirikare aremeza ko yarushijwe mu gice cha kabiri cy'urukino
mu gice cha mbere barifo bakinye kabisa baritanga ku moya muto yitwakoze entraînement Je twari twateguye ahanini twateguye defense mwabonye ko defense yari meze neza kabisa mugamo cyo cha kabiri cyagiye kutugora kuko mwabonye ko yabaye kuraho kwa bakinye garagara neza ko batari bari rutse entraînement aho turunari gwa cyo tudomina kuko bo murazi ko entraînement bazigira missions ahanini kibatushije andi hanse kandi naco nuko au niveau ya attaque twebwe ntiturategura cyane systeme d'attaque kuko twadusumanya muto
urunziza Patrick icegera cy'umumenyereza urunani nawe nyene aremeza ko ico gice ca mbere Muzinga yabagoye aratubwira ico bakoze kugira bashobore gutahuka n'insinzi
cyane cyane cyo turiko turakosora yari defense kubera Muzinga yari usa amahirwe ya 3 points cyane bagema cyane amunyuma turaganira coach principal arababwira yuko bajye abantu baguma bashuta niyo mpamvu rero deuxième partie ya cigenda neza turashobora kugira defense nziza kama na attack iciza ubwo nyene yego
muri ugo rukino umugwi urunani wakinishije abakinyi babo bashasha bamuka muri Sudani y'ubumanuko bakaba ari nabo bafashije uwo mugwi gutahuka n'insinzi umuzo w'abakinyi bashasha waribonekeje no muri New Star yatsinze Rezipo ku minota 68 kuri 50 umenyereza wa New Star izo serukira Burundi mu nkino zizohuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu karere ka 5 arashima umuzo wabo bakinyi bashasha
ni mwabonye umuzo wa Etienne yuko ari umuntu wa mbere yagerageje stabiliza defense yacu no muri ataho kabona yuko atazi imipira ishika neza cyane nige experience na cyane cyane kuri Etienne wabona yuko ari akandi kandi yazanye nuga yanike mushasha wo mukongomane nyene wabona yuko yazanye yindi ngufu izindi ngufu shasha n'ukuri ku Imana umuzo wabo n'ukuri turawushima kandi turawukengura kuradufasha cyane.
Muzindi nkino zabaye, Dinamo yatsinze Jimkana ku manota 95 kuri 67 na Yokern itsinda Aigle Noir ku manota 65 kuri 42. Mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igiri ya kabiri Message Ngozi yatsinzwe na Olympic Star gitsindo kimwe ku busa, ni nacyo gitsindo Burundi Sport Dynamique yatsinze Rekoko, Atletico New Oil yatsinze Kayanza United gitsindo kimwe nyene ku busa, Bumamuru itsinda Flambeau de l'Est kimwe nyene ku busa. Eka no mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya Vitaro na Flambeau de l'Est nago nyene habonetse igitsindo kimwe ku busa cy'umugwi wa Vitaro. Musongati imuhira yatsinze Royal FC ibitsindo 2-1, Rukinzo nayo inganya na Bujumbura City igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwari guhuza Top Junior na Aigle Noir ntigwabaye kubera abakinyi ba Aigle Noir bagize isanganya bariko baja mu Kayanza. Imana yarakinze nta numwe yahasize ubuzima. Mu mupira w'amaguru kandi inama ya bose yarafunditse kuri no w'Imana ko imigwi y'u Burundi ya Message Ngozi na Bumamuru izokina inkino za Afrika izokinira kuri Azam Complex mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma yaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rimenyeshereje ko atakibuga cyo mu Burundi gifise ububasha bwo kwakira inkino mpuzamakungu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana rekutukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watugira yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa basketball ejo kwa kabiri mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagabo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yiteguye guhangana muri urwo rugamba nyuma yo gukina imikino 5 ya gicuti yo kwipima. Ejo wundi kwa gatandatu abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Cheikh Sari w'umunyasenegali batsinze ikipe y'igihugu ya Misiri amanota 95-92. Nyuma y'uyu mukino hahise hatangazwa abakinnyi 12 ikipe y'igihugu y'u Rwanda izifashisha. Muri abo bakinnyi harimo batatu bo mu ikipe ya APR Basketball Club aribo Armel Ngwe, Axel Mpoyo Olenga na Emile Kazeneza, hakaba kandi batatu bakina mu ikipe ya Reg Basketball Club, n'ukuvuga Olivier Shaka, Eric Age na Jean-Jacques Shobozwa byose n'umukiza. Hari nanone abakinnyi babiri bakomoka muri Patriot Basketball Club ari bo Dieudonné Ndizeye na Steve Hagumintwari, hakaza n'umukinnyi umwe wa Tiger Basketball Club ari we Ntore Habimana. Abakinnyi batatu basigaye basanzwe bakina ku rwego mpuzamahanga, abo ni William Robbins, Prince Ibechi Nenye na Kenny Gasana. Umwe mu batoza bungirije mu ikipe y'igihugu Rwanda Yves Murenzi avuga ko hari kizere ko bazitwara neza muri rushanwa rya Afrobasket rigiye gutangira.
Ikipe muri rusange urebye uburyo dufashwe nta kibazo kirimo, ni uburyo buri technique kandi nabwo mu myitozo kuko twagize Imana dufite umutoza mwiza ufite experience turi kugenda tubikosora. Umwuka mu bakinnyi nawo umeze neza, muri make ndizera ko uko ikipe imeze n'imyiteguro ndakeka ko tuzitwara neza. Kizere cyo kirahari kuko urebye nta kintu twabuze mu bintu bijyanye n'imyiteguro guro ntacyo twabuze, n'abakinnyi nabo barabibonye, ni ibintu byabahaye motivation. Umutoza mukuru hari target yaduhaye, hari umurongo yatanze, kandi twese uko turi muri equipe turabyumva kimwe, no kuvuga ngo gahunda ubu no gutsinda buri karata.
Amakipe 16 niyo agomba guhatana muri imikino izabera muri Kigali Arena Iremera, akaba gabanyije mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Angola, Cape Verde na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Itsinda rya kabiri rigizwe na Tunisia, Misiri, Guinea na Repubulika ya Central Africa. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Nigeria, Cote d'Ivoire, Kenya na Mali. Naho mu itsinda rya kane hakabamo Senegal, Cameroon, Uganda na Sudani y'Epfo. Ejo kuwa kabiri ku munsi w'intangiriro y'irushanwa rya Afrobasket, isaha 4:00 za mu gitondo Tunisia izahura na Guinea, isaha 7:00 Misiri ikazakina na Repubulika ya Central Africa. Isaha 10:45 hateganyijwe imihango ifungura, isaha 12:00 hakazaba umukino uzahuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Guhera isaha 3:00 Angola izahura na Cape Verde. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje kwitegura kuzakina n'ikipe y'igihugu ya Mali mu mukino w'ikubitiro mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Katari umwaka utaha. Kwa gatanu w'icyumweru gishize, umwe mu banyezamu w'ikipe y'igihugu Olivier Kwizera yirukanywe mu mwiherero. Ndare yo gusezererwa nuko uyu musore yagaragaye arimo gukoresha uruga rwa Instagram arimo kuganira n'umukobwa witwa Sharon Kayesu umaze iminsi ashodekanye n'abasore, ndetse bamwe muri bo barimo n'umuhanzi witwa David Ikishaka uzwi nka Davis D bigeze gufatwa barafungwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukorana imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa. Byatunguye benshi ubwo Olivier Kwizera yabonekaga ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe mu ikipe Amavubi mu gihe nta n'ukwezi kwari gushize atangaje ko asezeye burundu umupira w'amaguru. Ibyo yabitangaje ubwo yaravuye muri gereza gereza aho yarafungiye azira gukoresha urumogi hanyuma urukiko ruza kumukatira igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo kongera kwitabazwa mu ikipe y'igihugu uyu munyezamu yavuze ko agiye gukora uko ashoboye akisubiraho ariko bidateye kabiri yongera gutenguha abari batangiye kumwizera akaba wa mugani w'umutima muhanano utuzira igituza yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, cyuti bakunzi b'Ijugi Amerika, akaba ari no ngaha duce dusozerera kuri micro mari 10 na Joe Diane ni nahazwe yakoze facile gebehu yayegeranije ku izina rya bagenzi